VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri Isanga cyanone muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi abanza tugezeho amakuru y'ingenzi avugwa muri aka kanya mu gihugu cy'u Burundi. Eugenia.
Urakoze Edi, nshuti turi kumwe, mbanje kubasuhuza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uyu munsi yatangije ku mugaragaro ihuriro ry'urubyiruko ku rwego rw'igihugu n'urubyiruko ruhagarariye Urundi mu makomini yose y'u Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidele D'Antoine Nsabimana, arimo gukurikirana imirimo y'iryo huriro. Fidele, iryo huriro ryateraniye mu kihe gice cy'igihugu, rizamara igihe kingana iki?
Ryahuriye mu gisagara cya Gitega, rizomara iminsi itatu, ni ukuvuga rigurangira ku munsi wa gatandatu. Naho mbere yaryo abariteguye, ni ukuvuga ubushikiranganji bw'urwaruka n'icukama n'inkino hamwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, bavuga yuko batumbereye kugarura urwaruka ku murongo, hanyuma bakanagwigisha kwiteza imbere utarinze kurindira akazi ruhawe na leta, kuko nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze ngo amasi ya kera ntagiwe mu rutaro.
Ingingo rero zibanzweho na Perezida Nkurunziza, izo yagarutseho mu gutangiza iryo huriro, watubwiramo zimwe?
Ikintu cyane yahagaze ko yavuze yuko mu ntumbero yo guteza imbere urwaruka bahinduye urutonde rw'ingene abanyeshuri bahora biga baja mu byo bita amashuri shingiro, byo bita fondamentale mu rurimi rw'Igifaransa. Aho naho rero avuga yuko urwaruka ruyahejeje rushobora guca rumenya ingene rwiteza imbere, ariko ngo inyigisho twasigiwe n'abakoloni ntabwo ari inyigisho zishobora gutuma umuntu yiga umwuga ngo abazirwanya. Rero ngo ni uko bize muri izo nyigisho zasizwe n'abakoloni.
Muri make se, hari nka zimwe mu nyigisho wumvise bazagarukaho cyane muri iryo huriro ry'urubyiruko muri iyo minsi itatu?
Uwitwa Festus Ntanyungu yabaye umushingamateka igihe kinini, araba n'umushikiranganji, ni we yatanze inyigisho avuga cyane cyane igituma urwaruka ruhamagarwa mu bikorwa byo kubonana umutekano, ngo ni uko atanyigisho z'ukunda igihugu baba bararose. Hanyuma yabagiriye inama nyinshi, aho yababwira ibintu bitandukanye bituma urwaruka ruhendwa n'abanyepolitiki ngo baba badafise intumbero ya politiki ngo batagira n'abanywanyi.
Ndagushimiye cyane Fidele D'Antoine Nsabimana, ubwo iyo nkuru turayitegereje ku buryo burambuye mu kanya. Umusirikare warindaga icyegera cy'umukuru w'inkambi ya gisirikari mu Kirundo yaraye yishwe, yarashwe ku mugoroba w'ejo kwa kane. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze wakurikiranye aya makuru. Jean Bosco, uwo musirikare yitwa nde, yishwe nande?
Egoje ni uwo musirikare yishwe n'abantu babategereye mu gihe ari kumwe n'uwo yari asanzwe acungira ubuzima. Icyegera cy'umukuru w'ikambi batashe baheza baramurasa aracikana muri uwo mwanya nyine, ariko rero uwo icyo cyegera cy'urongoye ikambi yarashoboye kubacika.
Uwo wishwe yitwa nde?
Wishwe azwi ku izina rya Burundi, uwo nawe bari kumwe icyegera cy'urongo ikambi yo ku Mutwenzi azwi ku izina rya Majoro Veniste Nkurikiye.
Hari abandi bantu se bakomeretse?
Ego, muri ako kanya hari abapolisi bari basanzwe bari mu bikorwa byo gukizura bacunga umutekano mu kamisi yose. Hari umwe umupolisi yakomeretse mu gihe bari bagiye gutabara aho bari bahagije kurasa abo basirikare.
Abaturage se bo muri icyo gice aho uwo muntu yarasiwe, ubwo bwicanyi babona gute?
Ni kubera ko havuze amasasu atari make ndetse haranategwa na grenade muri ako gace, abanyagihugu bo muri ako gace bararanye ubwoba nk'uko babitubwiye, ndetse ubu bakaba basaba yuko umutekano ukongerezwa mu gihe mutantiri wa komine Kirundo nawe asaba abanyagihugu kubandanya bakorana neza n'abajejwe umutekano ubutungane hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo bashobore gucungira umutekano.
Mu masegonda make, mu gisirikare cy'u Burundi hari icyo bari batangaza kuri ubwo bwicanyi?
twarondeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kuba ko usanzwe arongoye ikambi yo ngatashimye atavuga ko adashobora gushikiriza amakuru yabatubwiye yuko bakigerageza kugiranya amakuru kugira ngo bashobore kugira icyo bavuze kuri ico gitero.
Jean Bosco ndarurinze ndagushimiye iyo nkuru nayo turayitegereje mu kanya.
Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni Edirwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Ikipe y'abanyamategeko bavuga ko bahagarariye imiryango 60 y'abarundi babuze ababo kubera imvururu zimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi bajyanye ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha no mu ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu. Abo banyamategeko bavuga ko iyo miryango yifuza guca umucyo wo kudahana no gushakira ubutabera ababo babuze. Ubushinjacyaha mu Burundi bwamaganye icyo gikorwa buvuga ko ubutungane butigeze bunanirwa kuburanisha izo manza. Mu itangazo rigenewe abamenyeshamakuru ryasohowe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Valentin Bagorikunda, yavuze ko atazi ibirego byatanzwe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha n'abashingwa manza bavuga ko batumwe kuburanira imiryango y'ababuza bayo. Bagorikunda yemeza ko ibyaha byakozwe muri iyi minsi igihugu kiri mu bibazo bikiri mu matohoza kugira ngo ababishinjwa bazashikirizwe ubutungane. Umushikiriza manza Kizigenga wa Repubulika yasabye imiryango ivuga ko yabuze abayo kwegera ubutungane bw'u Burundi igatwara ibirego hamwe n'ibyemezo kugira ngo amatohoza ashobore gukomeza. Muri iryo tangazo rigenewe abanyamakuru Bwana Bagorikunda akomeza avuga ko abashingwa manza baheruka kwitwara muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha nabo bafite ibyaha bagirizwa kandi ko bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Uyu munsi rero turi kumwe muri studio na Maître Almer Niyongere, umwe mu bashingwa manza bahagarariye iyo miryango 60 ivuga ko yabuze ababo. Ikaze mu kiganiro muri isanga Maître Niyongere.
Mahoro, murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Bwana Aimé Pascal Nduwimana, n'umuyobozi w'ishyirahamwe Rukristo ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe. Bwana Aimé Pascal Nduwimana, nawe ikaze mu kiganiro muri isanga.
Turabashimiye cyane no kudutumira Edigwema.
Twabiseguraho tubamenyesha ko ubwo twateguraga kino kiganiro twagerageje gutumira Ministri w'Ubutabera w'u Burundi Aimé Laurentine Kanyana, ariko ntiyitaba telefoni ye igendanwa kuko twifuzaga ko bimwe mu bivugirwa muri iki kiganiro yabitangaho umucyo nka ministri ufite inshingano z'ubutabera mu kazi ke. Ariko reka dutangire ikiganiro n'aba batumirwa bacu dufite. Maître Niyongere, mufata icyemezo cyo kujya Ilahe kugira ngo musabe ko urwo rukiko rwakurikirana izimanza z'imiryango 60 kugira ngo mushobore no guhura n'umushinjacyaha mukuru ndetse mukanahura n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bw'ikimwamuntu, niki mwari mugamije?
Ifite imiryango 60 y'abarundi babuza babo muri rugwimo rw'ubwikorwa n'inzego za leta z'u Burundi arituye senare mpuzamakungu arongera atanga ibirego byabo mu ishami ry'akazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kugira berekane neza ingene abantu babo bagiye baricwa kandi kwatakime ubutungane bw'u Burundi bwigeze bukora. Aho rero niho baca badusaba kubunganira n'abashingwa manza, hama natwe turabyemera. Ubu rero turiko turakana iyo dosiye kandi iyo dosiye yaramaze gushikira urwego rw'akazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe no muri sentare mpanabyaha kandi byarashyitse ibyo barungitse. Ubu rero turarindiriye yuko baduha umubonano kugira tubasigurire neza, twongere tubereke ibyemezo dufise, hama bongere babikorere ko bace babaza sentare z'u Burundi umushikiriza manza Kizigenza w'i Burundi avuge amatohoza yakoze icyo yakoreye iyo miryango. Aho 60 gusa abo nabo twashoboye kuronka ibirego byabo imyidonzo yabo hari n'abandi bariko barabisaba mugabo dutegerezwa kuraba nuko ari abantu babuze ababo tukabigenzura tukaraba ko ari ibyo ntihagire abaza kubica cyangwa ngo batumwe n'abaza konona cyangwa kudendekeranya ibitari byo hama abantu ni benshi bari kubisaba hama twebwe turashima cyane iyo miryango ko yashoboye gacereri ikarondera ubutungane no kurwanya ukudahana biri kubibonekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko Maitre Niyongere, niba wakurikiye mu magambo make ibikubiye mu itangazo ry'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Valente Bagorikunda, arasaba iyi miryango ivuga ko yabuze abayo kwegera ubutungane bw'u Burundi igatwara ibirego hamwe n'ibyemezo kugira ngo amatohoza ashobore kubandanya. Kuki mutagerageje guha umwanya ubutungane bw'u Burundi kugira ngo nabwo bukore akazi kabwo?
Rega bica byarahe bishikirijwe kizamanza Kizigenza wa Repubulika birateye n'isoni ahubwo ni hamwe abatamaramara. Ubwa mbere umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika nta tangazo yandika mu mategeko aragira rekizitware agasozera imbura. Urumva we urabona amategeko yagiye arandika yandika yuko imbere kumuraba none we ko ari mu Burundi nta bwicanyi abona ariko baravugwa ariko baratogwa bapfuye bishwe n'abantu nta bantu bari mu nzego z'umutekano bivugwa birigwa barica abantu batora abantu mu miryango yabo bagandagura imbere y'imiryango none abo bose yarabamagara bumvira none iyo miryango ubona yo mwitura izi yuko ari ngaho abibona byumva ariko ntibikorera ko se nibaza yuko bijya ari gusamaza abantu reke ko yagize amatohoza akwiye narindire rero za sentare mpuzamakungu zose zifise ingufu zifise n'ubwigenge bakore ayo matohoza bongere bamubaze ega sentare mpuzamakungu ifasha za sentare zo mu gihugu mu gihe rero sentare zo mu gihugu ataco ziriko zirakora atabushaka zifise ata ngufu zifise ata bwigenge bufise bityo gihe sentare mpuzamakungu ikirifata ikabikorera ko mugabe garuka za sentare zo mu gihugu ikabaza n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika ati none abo miryango yose yagiye irabura ababo irenga amajana umunani gushika ubu bamaze kwitwara nayo babaza abantu babiri iyo miryango y'abantu babiri bishwe gute amatohoza yashitse kuki urumva nibaza yuko hagusamaza abantu yandika amatangazo ari umushikirizamanza yotegura imburana ahubwo akazokwerekana n'izo sentare mpuzamakungu icyo yamariye iyo miryango icyo yakoze kuri abo bantu bagandaguwe n'inzego za leta kandi azi.
Bwana Aime Pascal Nduwimana, ukuriye ishyirahamwe Rukristo ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe, hano ijambo nibandaho ni ijambo by'impuhwe, ukurikije ibyo wumva Maitre Niyongere avuga noneho ugakurikiza n'ibikubiye mu itangazo n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yanditse, wowe icyo ukuramo ni iki Bwana Nduwimana?
Ubwa mbere hoho ahumere ni umuntu nzi cyane atwara ishyirahamwe rya akate kandi ryari ishyirahamwe ry'abakirisi. Nari nzi yuko ko duhuriye muri ikiganiro muri iyi minsi ya pasika ahanini ko tuza kuyaga ndetse n'umuntu akumva yuko ko hahuriye abantu b'abakirisi. Ariko ibyo ndiko ndumva numva umenga biranteye amadidane kuko ibintu ariko aravuga yarakwiye kubanza kumva yuko umushikirizamanza wa Repubulika yaravuze neza yuko bobo ngo batituye ubutungane bwa hano iwacu ni ukuvuga u Burundi. Rero akasaba yuko nabitura. Nari nzi yuko na ahumera ahubwo nk'umuntu w'umukirisitu kuko nawe nyine iyi miryango yanabuze abantu benshi baranabidogera uko ari mu batumye iyi miryango ihekugwa abantu bakabura abantu kubera ari mu mashyirahamwe nk'ayo y'iwacu yahamagariye abantu ibi bintu byo kugumuka. Ndiko ndiyumvira ko bacuritse ibintu naho ariko avuga ngo umushikirizamanza ngo ariko arafobeka ibintu cyangwa ariko arikuramwo. Nawe nokwibaza yuko ahubwo banacuritse ibintu bakagomba no gusamaza abantu ahubwo iyi miryango yanabuza abantu ikwiye kwitwarira uyu Ahmer nabo bari kumwe ndetse n'uyu Bernard Menge kuko mubahekuye abantu arimwo mubatumye iyi midugararo iba abantu bapfa imidugi gaturirwa abantu bakangara bagahunga na warimwo je nari ngomba nsabe ko twoganira tugashiramo impuhwe tugashiramo ikintu cha compassion ahubwo jewe natsiga na kahava zavuga si turi muri pasika ahubwo nsabye ikigongwe kubabuza abantu hanyuma kumbure bakadomi turavuga ati ndumu avoka ngomba kuburanira abantu nkora akazi kanje ariko mugabo nsabye ikigongwe kubabuza abantu nivyo nari ngomba ko tuganira nawe ari umukirisu amenye ko yoba yarababaje abantu yarahekuye abantu murakoze
urakoze Aime Pascal Nduwimana Maitre niyongere mu kanya ndaguha ijambo kugira ngo usubize ibyo birego Bwana Nduwimana akuvuzeho ndetse byanavuzwe n'umushikiriza manza wa Republika ariko reka tubanze dufate abantu kuri telefoni Fredina mwiriwe neza
mwiriwe neza edi
ikibazo cyawe mu magambo make
igitekerezo z'akibazo cyose igitekerezo
mhm
bitumvise itangazo rya mushikiriza amazi arashize aho nabya bo petetre bijya no gusamaza abantu no gushaka gusamaza abantu kuko yo nibaza ubwicanyi buhari iyi leta yacu ntabwo ibona mugabo yo nibaza ko bizohinduka ibintu bigiye guhinduka muze mudufashe badufashe kandi bareke guhenda amakungu amahoro arahari abantu birirwa baratwegwa ibiziga tamo umuntu abyuka atamenya ko bwira bwije atamenya ko bucya
hanyuma se wowe nk'umunyagihugu utuyaho mu gihugu cy'u Burundi iki cyemezo cy'aba banyamategeko cyo kujyana izo manza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha aho kugira ngo bazishikirize inkiko zo mu Burundi wowe ukibonute
ikibazo cy'uko bazishyize muri sentare zo hanze nuko babona ko mu Burundi atabutungane bari
turagushimiye cyane Fredina turi kumwe kuri telefone kandi na ndi kuri yo mwiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ingozi
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe magambo make
yego igitekerezo nagomba gutanga n'icyabo batumirwa mwadutumiyeho icyambere na mbere nagomba kuba nabwira uwo niba ari fasikali turamaze kubona yuko mu Burundi hari ubwigenge ubwigenge budashoboka n'ubwigenge umenga ubwigenge bwa kiremwa muntu kuko wewe niyo babona yuko ashobora kuba yo kwidogenza wewe urashobora kuba wogenda kwitwara ngo ugiye kwitwarira ngo ugiye kwitwara kugira ngo bazogucira ubanza ariko ugaca usanga si byo bariko baragufashamo ahubwo ugaca usanga baragufashe nka babandi nyende bitango nabagumose ugasanga ni wewe wagiye kwitwara wagiye kubitwarira ahubwo ugasanga ari wewe bashize mu rukiko ugasanga bagutwaye no muri gereza ni ukuvuga ngo uwo mushingwa mansa nawe yagiye gutanga ivyo birego mu ishyirahamwe mpuzamafungu navuga ko yagize neza cyane rwose kuko yarabonye yuko mu Burundi atabwigenge bw'amasentare buhari kuko ntiwogenda kwitwara uri umunyagihugu ngo witware ku muntu yakugiriye nabi cyane rwose kubera turabona yuko amabi yose amaze gukorwa mu Burundi hariho abari muri leta bakoze ayo mabi badashaka yuko ayo mabi yomenyekana kuko dufashe nk'uwo nyine fasikare yari karavuga nk'uko ducatwumva nawe yuko afise uruhara mu bintu bibera mu Burundi kuko abasobageranya na bamwe bo mu Rwanda bashaka gucyopfovya genocide yakorewe abanyarwanda bigira ngo nabantu ngo babakirisu kandi tuzi ko ari abantu babicanye cyane gose
ndi kuri yo turagushimiye cyane Pascal araza kugira icyo avuga kuri ibyo uvuze ariko reka mbanze mpe ijambo Armel asubize ibyo Aime Pascal yamuvuzeho Maitre niyongere
wi murakoze n'izirwo Pascal yavuze ucawumva ingene ivuga shinyaguriza imyango yabuze avuga ngo abantu ngo bagende ngo gusaba ikigongwe ngo abantu bagende kwitura za sentare z'u Burundi n'umushikiriza manza kizigenzo wa Republika ibyo byose abene amashyira hamwe ariko akora mu kwa leta ariko arashigikira abantu bahitse abantu inzego za leta zirwa ziravuga ntibatomeka urutoki bakagoma birengagiza bavuga ko ibintu bigenda neza amashyirahamwe akora neza birigo barakokeza ibyo nibaza ko bifite igihe mu gihe rero turi mu bintu by'amatako hari bintu byimuwe ubu turimo ubu turi mu bintu byo kumvikana n'uyu mbuga ubu twatoye kugwanya ukudahana ndashimiye cyane iyo miryango kuko iyo miryango niyo banyina urubanza urubanza sugwanze umushyikiriza amanza avuga ati ujya turamukurikirana uyu turamukurikirana gukurikirana umuntu uzi kuvuga ati ujya ndamwagiriza iki ubwo si ukurikirana umuntu ukurikirana umuntu ni ukumufata ukamupfunda cyangwa ukamushyira urubanza n'abandi ukavuga ati uyu muntu afite icyayi kibi n'iki n'iki kuko mu gihe umuntu yize amategeko arafite uburenganzira bwo gufasha umuntu akunganira hanyuma ikindi nacyo gukurikiranwa muramaze kubona za serivisi z'u Burundi umushyikiriza amanza akurikira abantu amashyirahamwe yagize icyo avuga mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu atavuga rumwe na leta mu banyepolitike ubu murabona barata baratora baza barakurikira umuntu wese adashyigikiye amabari karakugwa mu Burundi baca bavuga ati uyu n'umuntu w'umugizi wa nabi katukurikirane ibyo ntibifashe n'ibi basigaye bavuga ngo twaratangirije ngo dufite impuzamakungu nabyo bagikurikiza iyo amabutare mpuzamakungu n'abantu bagihagari ku muntu gukora ibintu bya leta nayo nyine iri kwica abantu ataburenganzira ishyise zo kuzwakira abantu uroje nibaza yuko uyo pasikari niyaba yumva hari umutekano iyo bito kwitwara cyane yo kwitwara mu Burundi ngira nuko atabuze nari byo ndamwifurije mugabo nareke gushinyaguriza abantu babuze bashaka kumva ubutungane bw'ubumviriza bashaka kubona bumviriza hama imiryango yabo igaheza igashumbushwa ikabona ko abantu bariko barakora ubwo bwicanyi bariko barahanwa na za sentare aho rero nibaza yuko ntumwishura cyane kuko urumva twebwe abo bantu turiko turafasha bashimye kwitwara muri sentare ubu turarindiriye ko batwishura urumva ibyo nibyo ntoba ndabwishura ahandi ho kwiyubara akitwa kuko urumva umuntu yabuze umuntu abafise agahinda abafise umutima mubi areke rero bironderera ubutungane n'ubundi abantu babo babuze nibazogaruka mugabo wumve ko hari ubutungane bwabumvirije.
Eme Pascali Nduwimana, hari icyo wifuza kugira icyo uvuga ku byo Maitre Niyongera avuze, hanyuma wenda wanasubiza iki kibazo cya Ndikuriyo avuga ngo kuba uvuga ngo hari ubwigenge no kwisanzura mu gihugu ngo ntabwo ari ubwa buri wese ahubwo n'ubw'abantu bakeye?
Jewe nkuko namwe ndabimubwira kandi nshaka ko tuvugana no mwituze harimo no kubahana sinibaza ko Ahmele by'ukuri ko yovuga jewe ko ndiko ndigamba abantu canke ndabitamba no kumuzimba ariko mugabo yoza akaraba ibi binogo biriko birazugwamwo abantu bapfuye muzaki bitoke muzamutakura kandi azirikana ko nababise ko ari we yanabaha urumogi n'ibiyo bya bwenge azi ko yahamagaye abantu ati nimugumuke hanyuma agaca bitamba no kumuzimba ngo ni umunyamategeko agomba ngo abafashe kandi azirikana ko yanabikiye abantu biranababaze cyane izi ni za mvugo twebwe twamye twanka akavuga ngo n'umuntu aza amategeko yahamagaye abantu ngo bagwanye ikingo ibintu bya manda atanasomye amategeko kandi ayazi
ariko bwana Eme Pascal
abantu by'ukuri nka Ahmel
bwana Eme Pascal
ivuga uko kuntu twari ko turibaza yuko hari igihe ahubwo tukavuga ati nimutubabarire hanyuma uyu nababuze ngo nta byigenge ngo buriho abarundi ngo ntibisanzura nagira mvuge z'ukuri ni hehe arabona abantu usanga bagize ibintu bya kudeta bakafata abantu bakabashyira no ku butungane bakabatira imanza ubutungane hano by'ukuri burigenga gusa kimwe birakwiye ko twogira na wa mutima wo gukundana ubwacu kandi na Ahmele aze muri bino bintu byo guhendwa n'abanyamahanga aze twubake turamukunda nta ngorane iriho n'imwe twobana twokumvikana turavukana nta kuhenda abantu avuga ngo yo bafasha kandi byarabiciye abantu murakoze
ariko ibyo ni ibyaha bikomeye cyane urimo kumurega ubifitiye ibimenyetso
ndabifitiye ikimenyetso kuko ari mwaya mashyirahamwe yavuga ngo ari ngo muri ngo hate au troisième mandat niwe yanateye akamo ari kumwe na ba Patrick na ba Vitali abonye twarahurira mu manama ya donc y'umusekiranganzi yadutumiye zamye ibintu byo gukwega kwegana turamuzi cyane akokeza avuga muri bamwe bahango karto huje ngo president ngo bamukuye ngo mu mukino ngo nakiri president turatu nukuvuga rero yonye turamuzi cyane kandi ikimba bazega ezigwema nuko ari umbona senga nkanze akunda imana hakuvuga tabapfuye barambabaje abo nahenze byarakwiye nsabye ikigongwe aracyakomanaza umutima abakindaga abasimanga birababaje cyane kandi turi muri pasika byukuragire ako gatima kimuwe ka compassion asabe ikigongwe
gira ngo tuze kugerageza guterana amagambo kuko iki kiganiro ni ikiganiro cyumvwa n'abantu benshi ndetse harimo n'abana tugerageze tuganire mu buryo nyabwo reka dufate kuri telefoni Nzeyimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane
ikibazo cyawe
ikibazo cyanje ndakerekeza kuri uwo Pascal ariko aravuga naho ariko akoresha imvugo idahumuriza cyane nashaka kumubaza niyo abaza amategeko bukebuka arazi yuko iyo umuntu yishwe naho abaye bene umuntu batitwara mu mategeko y'u Burundi ararekurira procureur wa Repubulika gukurikirana abishe uwo muntu ariko kuri ubu aho tugeze kuri ubu bamwe baravuga yuko hamaze gupfa abantu amajana ane hari n'abavuga igitigiri kirenze icyo none havuga yuko utungane mu Burundi bwari gushobora guburanisha izo manza kandi kugera ubu ubushingwa manza atana rimwe buraburanisha urubanza na rumwe muri abo bantu ngo tubone naka yishwe ngaha none bamuhanye turetse n'ibyo hari imanza z'imbere y'igihe zimaze igihe nk'abo bikira urazi barishwe bagiye yuko tugatwumva ibintu by'amaremantanya ku maradiyo ivyo byose mugabo Pascal ariko avuga yuko ubutungane bwigenga nibwo ababwigenga ni kubera iki kugera kuri uno munota aho tugeze ubu atanu umwe burasengeza muri abo bantu birirwa barica abantu babata mu binogo abandi bakabata mu nzuzi abandi bakabasanga barasangukiye hejuru cyo ni ikibazo cya mbere nongere ndamubaza ikindi akandi kabazo
gato mu magambo make cyane dufite abantu benshi kuri telefone
dabwe
dufite abantu benshi kuri telefone mu magambo make cyane ngaho urangiza
yego mbega Pascal nimbaba mu Burundi yariciwe umuntu hanyuma ubutungane bw'u Burundi ntibuteze ngo bumutunganirize nibyo babyiza wowe byo mubera byiza yituye sentare mpuzamakungu yumva atari byo byomufasha cyangwa yoheba umuntu w'uyu akagenda gutyo
urakoze Nzeyimana turi kumwe kandi na Inosa Inosa mwiriwe neza
mwiriwe cyane
ikibazo cyawe
yego murakoze nagomba ntangure kuvuga OM Pascal ariko aravuga imvugo ndenza rugero cyane cyane ariko aragiriza Armelle yuko arimo bahekuye abarundi yuko yatanze urumogi yayo rabwenke oya prema iyo ni imvugo ndenza rugero aho nta ariko afite ariko araturira kandi ibiganiro akunze kubamwo uriko uramwumviriza ugace hirya no hino imvugo akoresha urumva yuko afise ahantu aba ahengamiye akabazo jewe nagomba ndamwibariye ari mu iki gihugu cy'u Burundi umuntu arashobora gukugwa kumuhana iwe kumurango izuba ryaka bugacha ukumva yatowe ikiziga mu ishyamba hanaka cyangwa imibarabara hanaka none umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ko hari toho ko atatohoza turumva omwe ku muntu n'umwe byashikiye bagatora ikiziga bagatanga umuco ingene byagenze kugira ngo abarundi tumenye ukuri wakoze ayo maraso.
Urakoze
ngomba ampumucyo muzamukoze.
Urakoze cyane Inosa. Reka dufate na Alex hanyuma muze kubasubiriza rimwe. Alex mwiriwe nawe. Allo Alex.
Allo. Ndakumva ndakumva.
Muri hehe?
Ni mu kibito. Okay.
Ikibazo cyawe.
Nakubaza eme kwa kazi.
Yego.
Nini ni kuki ni mvugo ziwe kenshi ora avugira cyane leta nina mbega no muvugizi amushamu senti bajeho na kuta ambo kumubaza.
Urakoze Alexi. Mbere yuko Eme Pascal nguha ijambo kuko benshi barasa nkaho ari wowe barimo kubaza ibibazo, Armeri aricyo wifuza kuvuga ku byo Pascal yarakuvuzeho mu kanya gato ya hanyuma mu magambo make cyane dukomeza ikiganiro.
Iyo majambo make nkuko yavuze ko ndumukirisu nibyo jewe ndumukirisu kandi asenga, icyo gituma nibaza yuko mu bihe nk'ibi aho abantu biciwe ababo inzego z'ubutungane zibera jewe nk'umukirisu ntabyo nshobora kwihanganira kandi zishobora kubita kuri iyo Pascal. Ariko nicyo gituma twasabye yuko ubutungane buriko burakora nk'ubutungane mpuzamakungu n'igisata cyawo cy'agateka kazi na muntu cyofasha iyo miryango yabuze ababo kugira bashobore kuronka ubutungane, hama bongere bashobore kuvuga ingene ibyo bintu byagenze bafite ibyemezo, hama ubutungane burabe ku byo byemezo bikwiye, hama baheze babaze umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika niko bigenda azishure ko yavuze yuko amatohoza asanzwe agigwa iyo habaye ubwicanyi ni byiza cyane bigatwara bishimye, hama zoza byishure abirungikiriye yose ntare muzamakunzo uri kiramubaza cyangwa yuko ushobora gukorana amajambo kofiriza ko ariko arabitora abifise amatohoza yabaye, hama uwo Pascal nawe icyo bituma ariko aramubaza ari benshi ariko akora ku nkovu abantu babuze, nkamusaba rero kwigenga ubuntu n'urufasoni muri ibi bihe abantu bababaye, abantu bariko baricibwa ababo, abantu bicwa bapfagwa ku murango ku mugoroba n'inzego z'umutekano n'abantu bazwi ko ari mu nzego z'umutekano bakorana n'urwaruka rw'imbonerakure wemegabiye umugambo uri ku butegetsi, ibyo byose byerekanwa neza yuko biriko birakogwa ubutungane bubiraba gutya. Aho ronka mubarira ndi nk'umukirisu wigenga ubuntu n'urupfasoni wubahe abo bantu babuze abantu ko baragandaye.
Urakoze metre niyongere. Bwana Eme Pascal Nduwimana, ndabizi ntago nagutumiye muri kino kiganiro nk'umuvugizi wa leta, nubwo barimo kukubaza basa nkaho babaza umuvugizi wa leta cyangwa se uhagarariye leta, nagutumiye nk'umuntu ukora mwishyira hamwe Rukristo ry'ibikorwa kinyafrika by'imuwe kandi ukabukurikiranira hafi ibibera mu gihugu cy'u Burundi, wagerageza ugasubiza abangaba babajije ibibazo zo muri urwo rwego rwawe n'akazi ukora.
Haje bwa mbere mbanje no gushimirana akomere, ndumva ko yatujije, ndumva ko tuganira neza, ndumva ko n'agashafuko karangiye, ndumva yuko ubunye icyo gukirisura ko tatanguye kuza. Ubambagije mbere yambariye ngo nta byigenge ngo bw'ubutungane ngo bukihari hano n'izukuri, nari ngomba jewe sindi umuvugizi wa guverinoma, sindi muri leta, nta mugambye ndimo jewe ndi uwigenga. Ubutungane by'izukuri barabwitura kandi bwaranaciye imanza, haba kubagize iyi kudeta barabyitura. Nagira mbwire uyu muntu yuko ubutungane by'ukuri atari ugomba kubwambika ibara canke afite icyafa n'iyi leta, by'ukuri turabona ko hariho ubutungane. Yanabajije ati mbega jewe nkamwe ati no buri umuntu sino kwitwara, na jewe n'ukuri ndafise ikintu cyo kwitwara mu butungane, jewe n'ukuri sino buri umuntu ngo amwice ndaba hanyuma ngo sinitware no kwitwara hanyuma kandi yavuze ibindi ngo abantu batogwa ngo ibiziga ngo mbega bari hehe ngo ko ngo ujejwe ngo procurere ngo ataravuga nagira ntange uyu muco rero nk'umuntu ari ngahanye Bujumbura bwo nibintu ibi bizigaga edigwema no kumaradio n'abanyamakuru banyu ino baravuga aba bantu abishikanye baravuze ko bica abantu hanyuma ngo bakabata mu makanevu mu ikaburimbo hanyuma ngo bazovuge ko ari leta kandi nimba bazi ibintu by'iyi radio yanyu abanyamakuru bino banyu barabitohoza neza mbere umwe wewe yamye avuga ati kera ati baravuga ko abireme ntanya none ati ni by'ukuri barisikanye barimwo baravuga ko babica batumwe ni abagwanije ino manda ngo bazovuge ko ari leta ibica rero nta gutohoza kundi byaramenyekanye ababica abaribo hanyuma uwanyuma na wabuze ngo ndumuvugize ngo wa leta mbega edigwema iyo umuntu iyo avugishije ukuri akavuga ikintu ko tera acavuga ngo yavuga ngo n'umuvugizi ngo wa leta abo ba arumere rero bo bakunda umuntu aguma ari karasiba aguma ari karatukana atabona ikintu cyiza donc umuntu gusa ibintu by'amadayimoni bidashoboka hari ibyiza hari ibikogwa hari ibyo tubona ko ari byiza hari amakosa nayo twama turavuga tuti aya akosogwe ni muhumure rero jewe nta sibi umuvugizi ntawe nzi imbere jewe ntawe turanahura ndi uwigenga ndumukirisu nka Armere jewe ndi umureprezanta wa Ministere Afrique de Compassion ariko rero tuvuge neza atakubabaza abantu turakeneye ko tworuhuka hashimira na Armere ko yatujije mbere mvuga nti Yesu ashime ndabe ko toremesha abantu twihane turaba abantu ko atabo bakindaga turaba batsungu ko bana bahenzega Armere bati nimugumuke kumura abantu baraduhenda ngo twubatse mwene wacu murakoze
urakoze Aime Pascal iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i Washington muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku cyemezo cy'ikipe y'abanyamategeko bavuga ko bahagarariye imiryango 60 y'abarundi babuza ababo kubera imvuruzi maze iminsi mu gihugu cy'u Burundi bajyanye ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha no mu ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu ubushinjacyaha mu Burundi bwamaganye icyo gikorwa buvuga ko ubutungane butigeze bunanirwa kuburanisha izo manza kuri telefoni kandi turi kumwe na Shabani ari mu Kamenge mwiriwe neza Shabani
mwiriwe
ikibazo cyawe
Tuna hati sentererano
yego
nerano ka dufise yari kwa bose baba batumvikana ku bintu biri mu Burundi nuko babanza bakamenya yuko ibintu byo bazari byarahanuwe byo bazari byarahanuwe n'intumwa kuva kera yuko azogera igihe amaraso y'umuntu atagira agaciro ku isi abo gusa nuko icyo bakiza batoba ibikoresho bya satani gusa ahubwo bagatanga umutekano mu gihugu bakumvikana bakajyana bakamana yuko abantu bariko barafata cyo bazira hanyuma mahoro agasagasagara mu gihugu tukaronka amahoro tukidegembya abandi tugakora imirimo yacu neza inzara rikava mu gihugu kwe
urakoze Shabani kuri ibyo bitekerezo byawe turi kumwe kandi na niyo nkuru mwiriwe neza
Edi Rwema
yego ikibazo cyawe
uraho ga Edi Rwema
ndakomeye
zinagira nibarize uwo Pascal
yego
ari karavuga koko yuko ari umukristo umugabo je nagira ndamaze nk'akajambo ntimbega none kugira ngo jewe utwemeze yuko ari umukristo ijambo ubukristo ubwo urazi ico risiguye vuko ubona uriko ukindaga ku bantu babuze muri iki gihugu cy'u Burundi kandi n'ubu ababyeyi babandanya bahekugwa mu njamake nka twebwe tubona ibintu biri kubera bangaha muri iki gihugu turabona neza ko heri yuko uwo muntu afise ahengamiye umushinga ntahe nyakuri umushinga ntahe w'ukuri abagatije naratiwe ntagira ahantu ahengamiye namwe ahejeje kwagiriza uwo wundi mutumire yuko kweri yasibunuye ugwaruka akabangura umugi hama bageze akajya mu nyerekano nagira aduhe ivyemezo yuko yabonye ukuntu uwo mutumire agaburira urumogi rurya ruyagwaruka rwagiye mu nyerekano aka kabiri Edigwema jewe nokuri nk'umuntu ari mu Burundi mbona ingorane zihari ingorane ziriko zirabanga muri iki gihugu cy'u Burundi kandi nkagira ko ndamubwira yuko ikidahinduka ni jambo ry'Imana amashugwe aruma akabisa yandi nagerageze rero avuge imvugo itomo imvugo yubaka umenga ari karasuka umenga ari karateranya hanyuma nkatangira ko nkasaba umukuru w'igihugu jewe kubwanje nagenda arondere bajya abantu bavuga yuko batavuga rumwe bicaye baganire hanyuma nimba arivyo ivyo basaba imbabazi kumabi ariko arakogwa ngaha muri iki gihugu twebwe abanyagihugu turiteguriye neza kuzobaha imbarazi n'ikigongwe kumaraso bariko barasensa muri iki gihugu nimba naho babona yuko bitazoshoboka n'abantu benshi turiteguriye kuzanka ibintu ntituzemera yuko igihugu cyacu kiba ihangi intuze ikibuga cya Satani murakoze
niyo nkuru urakoze cyane reka dufate na Juste hanyuma abatumirwa bacu babasubiriza rimwe Juste mwiriwe neza
Mwiriwe neza Idigwema
yego ikibazo cyawe mu magambo make cyane
yego ikibazo cyane ndagitumiza kuri Pascal
yego
Pascal aje umuntu karavuga ariko aremeza neza ko abantu baje kuvuga bati kugira ngo ubwo butungane bwe aba iyo miryango 1500 yitura ubutungane mpuzamakungu ngo mu Burundi ngo ari ubutungane ariko abantu bakavuga bati nta butungane buri nk'uko natwe twese tubibona butigenga je nashaka ndamubaze iki kibazo cyoroshe areka avuga yuko ubutungane bw'urundi bukora je nagenda mubaze aje kuvuga ati ngo azishikanye ngo bari baravuga ngo yuko ari bisha abantu Magawa ngenda mbaze nikintu namwe kwizi ya Amerika muzi hariho video yaciye ngahaye beye yobana nabashikirije yavuze ku muntu yavuye mu Rwanda abwo ngo umusekere w'igihugu cy'u Rwanda aravuga ibintu byinshi by'inyama byinshi mugabo munyuma amakuru yakurike twabonye neza yuko ari umunyarwanda w'umusuma yirimpene ndase wiwe se wiwe nabavukana barabivuga ibyo yavuze uno munsi ubushakanye bw'umutekano mu Burundi wabujije ko iyo cassette ivuga yuko uwo muntu ari umuntu yabaye espionage mu Burundi none nk'ibyo byose ariko avuga gute ko ubutungane bw'undi buri kandi twese twaze kubona yuko ari binyoma name umuco murakoze
urakoze ibyo ngibyo ntago twabihagararaho neza kuko uwo muntu ntago turamenya mu buryo bwimbitse umwirondoro wiwe ariko umunsi twabimenye tuzabibagezaho ariko mukanya Aime Pascal Nduwimana araza kubasubiza mbere yuko Aime Pascal asubiza Armel niyongere mujya gufata icyo cyemezo cyo guhagararira iyi miryango 60 mukajya irahe kugerageza kuvugana n'umushinjacyaha mukuru ndetse no mwishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mwumva mufite ibimenyetso bihagije kugira ngo musaburwe rukiko gutangiza amatohoza hanyuma ikindi kibazo cya kabiri wanasubiza ntago ari kenshi urukiko nkaruriya ruburanisha ibyaha mu kivunge akenshi usanga ruburanisha icyaha umuntu ku muntu mwebwe mubibona gute
umva Idigwema twebwe cyo tubona muri ibi birego twarungikiye Sentare mpuzamakungu mpanabyaha n'igicaka cy'agateka kazi na muntu mushyire mpuzamakungu n'ibintu byerekana neza ingene ubwicanyi bw'abo bantu bwagenze baranavuga neza n'aho babafatiye baranavuga neza n'ababatwaye urumva rero sinaje ngaho kugira mvuge amazina canke ingene byagiye biragenda ku rubanza ruri mu butungane amatoza yamaze gutangura barashije umushinga wa manza bishobora kuvuga ingene bizogenda no ku butungane no ku mutekano w'abitwaye tuzorihindura kandi twarasabye yuko bo bakingira batobavuga yuko hogira igihe bakabavuga mugabo muraje umutekano muke uri mu gihugu kandi ibyo byaha byinshi yeye kwako n'inzego za leta bari mu nzego z'igipolisi na bamwe mu gisirikare urumva ibyo byose ni ibintu twebwe kugira twendere kubaheza tubona neza yuko bizotanga umuco ku byabantu bizotanga umuco kuri ubwo butungane mpuzamakungu urumva rero twebwe kuma dushitse iyo miryango tubaremesha tusaba nabandi bagize amahano nkayo yuko bo kwitura nabo nyene bakaza tukabafasha hari nabandi bashingwa manda ariko barongera kuza gufasha bari mu Burundi nabandi bari hanze bose baje dufasha miryango kugira tugwanye kudahana mu Burundi uko je na bavuga ndi izivugira ku butungane bw'u Burundi aho gukora akazi k'uburorerezi aho ugenda umaremenanya kumwe n'abandi bantu ati bafashe umuntu hari abantu bariko barishikana gukora n'inzego z'inyamiramabi kugira ihibara abantu babatwenge abarundi cyangwa abanyamahanga kuko hajya gufata umuntu ngo uyo baramutumye bagize iki bamaze kubona ko bitaramba bica bisubira bikavamo bati barasweshe ni ibintu babahaye mugabo twe turize neza yuko izo nzego zigenga ubwo butungane mpuzamakungu bwigenga buzokubita inahe mu gahanga abo bantu bose bariko barica abantu kandi abo bantu bose bandanya bica bose yari bariko baratogwa bagandagurwa tusaba yuko ababibona banikirizo hama tuweze tubitwarire tugwanye kudahana kuko mwarabo benshi barazi kuvuga tujye mushingwa manza siwe ujye mushingwa manza arakurikiranwa biroroshe kugira bakujuragizwe kugira bakubuze kubandanya ufasha imiryango yabuze mbe iyo miryango yatwituye ikubera itatunze ikubera itazi ubuntu dufise ikubera itazi ubushinga nawe dufise nibaza yuko bureka abo batwituye babandanya batwitura nibo bazomenya kuvuga icyo tumaze hama twe tugasaba rero cyane cyane umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yuko ahubwo yobandanya agira amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwo kuri ko buraba agakurikirana abo bantu bose bariko baravugwa muri ayo madosiye akabunza akaraba neza yuko bafite uruhara muri ubwo bwicanyi kuko naho byakaye ku isi aho tuba abantu ngo bahambwa mu kivunga ngo bagaca bavuga ati n'abantu bari muri iyo karasi babo bivye ikinogo bashyiraho abantu cumi ibyo bumva byokunda gute aho makaratiye yose inzego z'umutekano ibyo rero nibareke mugabo bakaba bafise abantu bahaye batigenda muvuge ko ari bagiye babatumye ntacyo bagumye ibyo bafise hantu bazohuriraho n'ibindi bataramenya hantu baheze umucamanza yigenga yambinye umufise ukuri muri iki gihe rero twebwe twishimye tumikije ibyemezo dufise yuko dufise ukuri kandi dutegereza gushika aho tugwanya kutahana mu Burundi.
Urakoze Maitre Armel Niyongere. Bwana Aime Pascal Nduwimana, wagerageza gusubiza mu magambo make cyane ibi byavuzwe na bakunzi bacu barimo Niyonkuru na Juste ndetse Shabani we cyari igitekerezo.
Aba batu badije byo kurinda bishura ndaza kutebutsa mugabo nari ngomba uze kumakanya nka kuhaye na Ahmel uwa mbere wewe ntiyanabadide yari nkerera navuga yuko ibyabaye byari byarahanuwe ibisino bivuga ko byinshi hanyuma wundi yambariye ati umukristo mbega ni iki ko ndi umukristo noba nzi ijambo ry'ubukristo nkaba nshimiye Imana ko duhuye na Ahmel umuvandimwe ari n'umukristo twari tukwiye no kumenya uko twebwe nk'abakristo bwa mbere nk'abapastori nk'abapadiri nk'abarayike nk'abasenyeri yuko ubwa mbere ari kumenya yuko ubwami bwose ubutware bwose ari Imana ibutanga rero nkatangazwa no kungene nka ahumere nk'umukristo azi ko Imana ari ishyiraho abami kana babanaho yofata impumero yo kugumura no kugumukana abantu no kubwira abantu bati nimugumuke byari bikwiye no kutwigisha uko turasoma Bible ni ukuvuga yuko umukirisu niwe abafise urutonde rwose niwe aca imanza byanse ko zonacibwa natambuga rero nti abakirisu bazi ko bagumutse bakarengana iki nzira ivuga canke Bible ko boko hariho umwanya wo kwihana rero ku mupastori kumusenyeri kumupadiri hariho abahengamye by'ukuri batazifashemo neza nimba prezida ariho ntiyahenze imana niyo yagushizeho imana ntigwanirigwa irikwiye ni majorite nuko rero n'undi nawe yavuze ati ubutungane mbega ati burakora cyane kinye bari bakibajije hama baza ngo umutoda ngo mu Rwanda ngo bavuze ibintu birebere je wibitsinda bijamwe sindu mu sirikare mugabo je bikintu nzicoco nuko hariho abanyarwanda barakirisu batsenga imana batanezerejwe yuko haba urwango go ku barundi hamwe nabo kuko twaratwaranye turafise mwa bakazana abuzukuru inchuti abagenzi turavuga ndazi yuko abanyarwanda benshi n'abarundi benshi bashaka amahoro kuko turakundana ibi rero ni abashaka inyungu zabo ibi rero je sinovuga ko byinshi cyo ndaza abanyarwanda bari ku mazi mu matorero menshi bavuga bati ubwo byacu byarahanuriwe ku ibintu byiza turazi ko ari na satana agomba kuduteranya bien hanyuma icyo nari ngomba mvuge ga Edgwema
soza kuko turacyafita
turacyafiriye kwiga ngomba nsempeza turakwiriye kwiga nico nakomeje mbira na Ahmere ni abazungu baraduhenda jewe ndumuporo Kadafi yari umu isilamu ndiko ndaraba urupfu rwa Kadafi nibibazo byahabaye byarambabaje jewe nk'umukirisu
eme Pascal reka dufate reka
kwiye ko abanyafrika twese ko twomenya yuko abazungu kwatarukundo kwari inyungu zabo Ahmed akava inyuma ya Bernard Menge aleme nta nyatanga macede atariyo kuko baradusuka nijoroje mbona ko norandira ariko avuga ngo ubutungane nosaba ahubwo iyo ariko bodufatira na Ahmed na Pacifique na Vitali bakabazana bakabatira imanza ubutungane bwigenge niyo bari na babahaye indaro murakoze
urakoze Aime Pascal kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate abandi bantu babiri Leo mwiriwe neza Allo Leo Leo Imakamba mwiriwe Leo dushaka kuba tumubuze kuri telefoni reka dufate Elias Kibitoki mwiriwe
Mwiriwe na mahoro
Yego na mahoro ikibazo cyawe Elias
Okay, abaje bava mu ruhande ko batari muri opposition bahuye n'ibyago babishyira mu tamusakura babishyira muri ibyo bintu byo by'urusange nagomba mubaze bo habuze kubwira abaje kwishyura ubutungane kandi ubutungane bw'u Burundi karavuga neza rema yuko barindiriye iki babuze hanyuma nayo ifite kandi kabazo nimba rero mu butungane bw'u Burundi byigenga Nagazi maze gucirwa kupana Demir Sengi no musi muri Demir Sengi hari intwaro y'umugambi mu bikazi abuji ko atamanza kugeza no musi kirigera kubona bica ku mugaragaro wa mavuga ngo bariko baratoza atakiri kutuzere mu no musi turabona atanga kuri ugo ruhande nawo kuvuga ngo abakristo ngo nabakristo
urakoze Elias urakoze Elias reka dufate umuntu wa nyuma ndayirukiye mwiriwe neza
neza
ikibazo cyawe
kibazo cyane nuko nagomba kubaza none ni kubera iki mbona abantu baguma bapfa atakintu mbona bakora ukumva hari abantu bapfuye ukumva ajya no nanga abantu bapfuye ese sinzi nta kirimo nabona mbona na kimwe kivamo
urakoze ndayirukiye Aime Pascal ukurikije bino bibazo byaba bakunzi ba radio ijwi rya Amerika noneho ukanareba ibyo Maître Armel Niyongere avuga ngo icyo bagamije hanini ni uguca umuco wo kudahana wowe uwo muco ubona uhari ubona kugira ngo uwo muce ucike burundu hakorwa iki
byukuri no mwunganira nka Ahmel arashobora no kuvuga ati ubutungana ati ukudahana ego byukuri n'igikamba abantu ko atafashwe kuko yahunze kandi yariko banamuhaye indaro ko adafatwa niyo mana
afise kandi azotaha azohanwa kuko abavuti vyabo azokwitwarirwa azovyishura rero umuntu nabavuze ngo hariho ngo ababura abantu yewe byukuri iyaba aza akaraba ibi binogo abisikanye abazanye zino nkoho iyo bazivahanye abazibahaye edigwema baravuga neza ko babahimogi n'amafaranga ko bayabahako banabahemba rero ubu rero turanashimira imana ko batanguye no kwishikana ikindi naco ga ahumele kumva ufatikanije vrema na menge birababaje abantu nari kunsaba nka ahumere nk'umusenzi nk'umukirizo by'ukuri ukugwa birashika ariko mu mugabo kibi iyo uhezeyo ni amakosa ni wo kwifata fatu kasikira abapasike n'abavitarati twarahenzwe tugasaba ikigongwe perezida nkuru nziza n'umukirisu yona bababarira arazi ko satana ariho ngwino rero musaba ikigongwe turabakumbuye mutera kamo abo mwana gumuye ati nimubireke twubake kuko turabakumbuye cyane
urakoze
sino nayo ingwano hanyuma ku banyarwanda nabo
Aimé Pascal turi hafi kugera ku musozo w'iki kiganiro ariko mbere yuko tugisoza reka Maître Niyongere Aimé Pascal yakomeje kubashinja avuga ko mukorera amahanga Maître Niyongere uranyuva
Ego.
Wasubiza kuri icyo kibazo cyane Aimé Pascal akomeje kugaruka havuga ngo murakorera amahanga murakorera inyungu z'amahanga aho gukorera igihugu cyane.
Cyari karavuga nababwiye yuko afite uruhande ariko yamashira hamwe ari mu kwa kwa leta tigera abona ikintu iyo kintu cera babona ko cirabura y'abantu bari ko baricwa babona umenga nta bishwa ahubwo bishwe n'imiryango yabo umenga barahandi hantu atari mu Burundi ahisi yose iri kirabona ko hari ubwicanyi aho amakungu ariko arahaguruka afatira ibihano kubera ubwicanyi atayakite akazina muntu atabutungane byigenga buriho ariko bo haguma babona ibintu byose ko byera kubera utuntu bahendesha ibyo rero ni ibintu bifise igihe gito ni ibintu bifise umwanya muto aronka mubwira ndi abo barahunze twahunze kubera kuja gutembera nibaza yuko ntabimwifurije mugabo uguhunga umuntu ahunga ikibi kiba kiri aho hantu aba agahunga umutekano muke agahunga ubwicinye buri ko buraba ariko rero havuga abantu bose nkabaremesha ababuza babo nkababwira nti nimureme mumenye yuko ejo hazoba hari ubutungane bwigenga abacamanza tuzorondera turiko turagira icegeranyo cy'abacamanza bose bakoze amabi bapfunze abantu babarenje abacamanza batanikwa ijambo kugira ubutungane buze bwigenge kuyemo ibyo byatsi bibi
urakoze
abantu bareme abarundi bareme ejo buzoca ubutungane bukore igihugu kimere neza maze twubake ariko tutibagiye gukurikirana abakoze ayo mazi
Maître
bategerezwa guhanwa cyane abikunze
Maître Armel Niyongere ndagushimiye cyane nta kanya kanini dufite iki kigano ndibaza ko ari ikigano abantu benshi bifuzaga gutangaho ibitekerezo ariko kubera umwanya muto dufite ntago dushoboye kugikomeza nagira ngo ngushimire cyane Maître Armel Niyongere akanya waduhaye kuri Radio Ijwi ry'Amerika
Ego mwarakoze cyane guha akanya kugira tuvugire iyo miryango y'abakozi babo kandi n'ubu turize yuko muzoduha akanya kugira tugume tubavugira tubashigikira kugira babarwanye kudahana mu Burundi
Aimé Pascal Nduwimana nawe wakoze cyane akanya waduhaye
turabashimiye cyane kandi jewe norangiza mvuga nti imana ihezagire cyane abarundi abanyarwanda turavukana dukemeye iyo dayimoni amahoro atasagare u Rwanda n'abarundi murakoze
Murakoze cyane Aime Pascal, murakoze nshuti mwese mwari muteza amatwi ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi hano i Washington DC. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze mugire umunsi mwiza munyonogerwa n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.